ujone ankore mbine mu misankore oguno munyankore nagamanuru nyankore muri jone ankore mbine mu misankore oguno munyankore nagamanuru nyankore nimuke muke ebyene byamake make umutwatsampora urukundo mukwatampora oguno wanje ngwino guno wanje amazima oguno wanje amazima ngwino guno wanje amazima oburungi bwe emitwarize niwo gwutura n'indonda niwo gwutura n'inyesu mutwara abo mukunda wanje oguno wanje amazijone yankore mwine mu misankore oguno munyankore nagamanuru nyankore ijone yankore mwine mu misankore oguno munyankore nagamanuru nyankore baturane bakubihanya wetinkwenda mukubihe ekinyine ni rukundo nabankwine ni burusinge iwe oyo wanje nanyikani ndyo wawe nyenda nkukunde mpaka yogu moyo wanje mpaka tule hamwe mpaka rukundo yite kure mpaka eza iguru nkamapera atajiro wakihikawo oguno wanje ngwino guno wanje amazima oguno wanje amazima ngwino guno wanje muijone yankore mwine mu misankore oguno munyankore nagamanuru nyankore muijone yankore mwine mu misankore oguno munyankore nagamanuru nyankore ebyene byamake make omutwatsampora murukundo mukwatampora oguno wanje ngwino guno wanje amazima oguno wanje amazima ngwino guno wanje amazima oburungi bwe emitwarize niwo gwutura n'indonda niwo gwutura n'inyesu mutwara abo mukunda wanje oguno wanje amazijone yankore mwine mu misankore oguno munyankore nagamanuru nyankore ijone yankore mwine mu misankore oguno munyankore nagamanuru nyankore
Kevin Music Aizoni Jeshua Mzaya